Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu.
Nuwari uvuye mu Rwanda ejo avuga ati je ngomba njye kunyura hano naka kuri WhatsApp nabo bakomeretse arimo. Kubera ugomba kwica abantu b'ubwoko bwose hashobora kuba harimo mushiki wawe cyangwa umusaza wawe ntubimenye.
Uwo ni nyirakabari kitwa WhatsApp kari muri zone ya Bwiza mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi kagabweho igitero ejo bundi ku cyumweru asobanura ko akabari ke katarobanura. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye inama y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol yiga ibibazo birimo uburyo polisi yarwanya ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka. Turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza abagezeho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Taramukije abariko barakurikirana radio Ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Somalia abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab barateze umutego abasirikare ba leta ya Somalia ejo ku munsi wa mbere bicamwa barenga 10. Al-Shabab imenyesha ko yishe abashika 30 mu gihe abategetsi ba gisirikare cya Somalia bo bavuga ko abasirikare bashika 15 aribo bahasize ubuzima. Abo bagwanyi b'umuhari Al-Shabab batangaza ko muri uwo mutego bateze ku birometero 100 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Mogadisho bafashe n'ibiduga bya gisirikare bya Somalia bitari bike. Icyo gitero kibaye inyuma y'icyabaye kuwa mungu ku hoteli ikomeye i Mogadisho. Igitero cyahitanye abantu bashika 12. Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungoni rugeje kubahiriza umutekano ku isi ejo rwariyamirije icyo gitero cyabereye kuri hoteli kandi rumenyesha ko ruzokwama rushyigikiye Somalia mu mugambi wo kurondera amahoro n'umutekano. Muri Sudani y'Amajyepfo naho ishyirahamwe mpuzamakungoni riratangaza ko abarobeli ba SPLA bo muri Sudani y'Amajyepfo barekuye babakozi 13 bakorera ONI bari bagize imbohe mu ndwi irangiye mu gihe bari baherekeje ubwato bwari mu gitoro ku ruzi Nile. Umugwi wa ONI uri muri Sudani y'Amajyepfo umenyesha kandi ko n'ubwato barimwo bwarimwo amaritiro 55,000 y'ibitoro bwasubijwe ONI. Mwamenya ko abo barobere bari bafashe n'abasirikare 18 ba ONI bagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Sudani y'Epfo. Abo nabo bakaba barekuwe haheze iminsi 3 bafashwe. Ellen Lodge aserukira ONI muri Sudani y'Epfo aranezerejwe nuko abo bantu bose barekuwe atawabariye urwara, ariko agasaba impande zose zigwana kubahiriza uruja n'uruza rw'abakozi ba ONI kandi ko ibintu nk'ivyo bitosubira. Mu gihugu cya Israeli naho abanyeisraeli 4 barimwo n'umutama w'imyaka 70 baracumiswe imbuga 5 mu Palestina aho hari ejo ku wa mbere mu buraruko bw'igisagara cya Netanya. Abategetsi ba Israeli bamenyesha ko uwo munyepalestine yabacumise yari afise imyaka 22 kandi yava mu ntara ya West Bank. Igipolisi caciye kimukurikiza amasasu aca arafa. Ivyo vyabaye haheze amasaha ane gusa uwundi munyepalestine acumise abantu batari bake barimwo n'umutamakazi w'imyaka 80 hafi y'igisagara cya Tel Aviv. Gushika ubu rero haharugwa abanyisiraheli murambabarira 11 bamaze kwicwa, benshi bacumiswe imbugita. Ku ruhande rw'abanyepalestina naho 39 nibo bamaze kwicwa barashwe n'abajejwe umutekano ba Israeli. Ku mugabane wa Burayi naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR rimenyesha ko impunzi zirenga 218 arizo zimaze kujabuka ibahari Mediterane baja i Burayi muri uku kwezi kwa 10 kurangiye konyene. Ico kitigiri kirengeye kure abahunze mu mwaka urangiye wose. HCR imenyesha ko abarenga 210,000 bavuye muri Turukiya baja mu Bugiriki, abandi bashika 8,129 bavuye muri Afrika berekeza mu gihugu c'Ubutaliyano. benshi mu baheruka rero gushika bashikiye mu Bugiriki aho nko ku itariki 20 z'uko kwezi kwa 10 kurangiye ico gihugu c'Ubugiriki cakiriye abashika 10,000 ku munsi umwe gusa. Adriano Edward avugira HCR amenyesha ko bari mu gihe igitigiri c'impunzi kwise ciyongereye cyane kandi ko bagiye kugihagurukira ngo naho ngo kizofata igihe kitari gito. Icyo kibazo rero c'impunzi ku mugabane wa Buraya kirashobora guhungabanya ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe bya Buraya byari bisanzwe bicumbagira nk'Ubugiriki, kuko bimenyeshwa ko nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ryitwa Euro Group ya Burayi. Muri Korea y'Amajyepfo, murambabarira umushikiranganje ajeje kwivunda abansi wa Amerika Ash Carter na mugenzi we w'igihugu cya Korea y'Epfo Han Min-ko baragabishije Korea ya Ruguru kw'agasomborotso akariko kose kayo katazokwihanganirwa.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri Radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri interinete kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter Radio Yacu. Noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, abafite intwaro no kuvuga ibirwanisho mu buryo butemewe n'amategeko bazabyakwa ku ngufu niba batabitanze mu minsi itanu iri imbere. Ni itegeko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabitangaje ejo kuwa mbere.
Turashimira inzego z'umutekano n'igiserikare, kuko naho bimeze uko abatari bake muri abo babisha barafatwa, abandi bagateshwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Abagira ubwo bubisha turabakibuye ko boheba iyo ngendo idashika, kuko ababatuma babata mu rudubi nta nubemanga ariho, kandi nta na kimwe muzoshika ko n'ugutumwanya n'ukonona kazuza kanyu. Izo nguvu muriko murapisha ubusa zo gusambura muzizane nyabuna twubake igihugu cyacu. Kubwivyo Leta umuvyeyi wa bose ibahaye iminsi itanu kuva uyu munsi itariki 2 gushika itariki 7 z'uku kwezi kwa munyonyo yo guheba no kuva muri ubwo bubisha. Muzokwakirwa n'abajejwe intwaro n'umutekano, mwigishwe gukunda igihugu 7 muce musubizwa mu banyu. Abatazitaba akambo tubateye gushika itariki 7 munyonyo itariki mwaka 2015 bazoca bafatwa nk'inkozi z'ibibi, bahanwe n'amategeko agwanya iterabwoba, kandi bagwanywe nk'abansi b'igihugu abafashwe nabo bacibwe imanza ikibiriraho. Nakamo ka nyuma tubateye mu bihebe bicitwa vuba ku neza yanyu, atari uko muzosigara mwicuza icyo mwabigiriyemo. Mumenye neza ko umuhanuzi mubi angana umurozi, kandi utemugwiwe bamutiza umuhoro.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugarura umutekano bimaze kugerwaho mu kigero kirenga 90% mu mezi 2.
Turakengurukiye abajeje umutekano n'igisirikare berekanye ubuhinga n'ubutwari budasanzwe mu gusaka no gufata ibigwanisho binyegejwe mu banyagihugu, tukaba tubakeje ndi mukomere ku muheto. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu inyuma ya mezi 2 twatanze, hamaze gufatwa inkoho 139, ibisasu biturika 151, amasasu y'inkoho 7,551, hamwe n'ibikono vy'amasasu 151. Kuva umwaka utanguye gushika mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu turimwo, wa mugwi ujeje gukora ibigwanisho mu minwe y'ababitunze batabifitiye uruhusha nawo umaze kwegeranya inkoho 424, ibisasu biturika amajana tatu na mirongo ine na kimwe, amasasu y'inkoho ibihumbi cumi na bibiri n'amajana mirongo itanu na tanu, ibikono by'amasasu amajana ane na cumi na bitandatu.
Turacyari mu Burundi mu ijoro ryo ku cyumweru hari ubunywero bwo muri zone bwiza hagati mu gisagara cya Bujumbura bwitwa WhatsApp bwagabweho igitero n'abantu bitwaje amagrenade. Abakora muri icyo kirabo bavuga ko hakomeretse abantu bagera ku icumi. Iruhande rw'icyo gitero hari n'imirambo itanu yatowe ejo ku wa mbere, ibiri yatoraguwe mu murwa mukuru Bujumbura, indi itatu muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura Rirare. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Wirikaneza afite inkuru irambuye.
Nkuko byemezwa n'abakora muri icyo kirabo cyitwa WhatsApp, icyo gitero cyabaye nk'igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro. Ubu ni umwe mu batanga ibinyobwa muri icyo kirabo aratubwira uko byagenze.
Abo bantu hatanguye je nayo ndasereva, maze kuba ndiko ndasereva hepfo, abo bantu mu gutangura hatanguye haravuga inkoho ruguru. Bamaze kurasa tunahagaza turi munsi y'igiti ngaho ndiko ndasereva, nza numva grenade bayiteye ahantu impande y'abakiriye. Ikirasambo kigisambutse kubera batanguriye aho, abantu bamaze kwiruka guca bageze hirya hamaja bariko baragana kugindwi, baca batera iyindi nyene mu bakiriye bari ngaho amaja kugindwi baherenga kujya gatandatu.
Bene icyo kirabo n'abakongomani bavuga ko icyo gitero ari ubugizi bwa nabi kuko abakinyweramwo basanzwe bava mu mihingo y'isi yose.
Cye mbona ko ari ubugizi bwa nabi kubera tumaze kuba ubwoko bwose gushika aya masani turi yumvira ko baronderiye. Umva ngaha hanyura abakongomani, natwe dusanzwe turi abakongomani, hanyura abazungu, umva abanyamahanga bose, abarundi, abanyarwandakazi bose urumva bashikira ngaha. N'uwari uvuye mu Rwanda ejo avuga ati je ngomba njye kunyura ahantu naka kuri WhatsApp, nabo bakomeretse arimo. Kubera ugomba kwica abantu b'ubwoko bwose, hashobora kuba harimo mushiki wawe cyangwa umusaza wawe ntubimenye.
Bene ubwo bunywero n'abakozi babo bemeza ko abantu bagera kuri icumi aribo bakomeretse kandi ko atanu umwe yahasize ubuzima.
Abantu cumi nimo nabo narabonye, kuko abandi ko hari mu gwishi rw'abantu nacinja mu byo kuraba ibintu byasanza ibyo n'ibyidaje sinaciye nkurikirana rwose abo bandi.
Hakomeretse icumi, urumva abababaye ku maguru nka batanu, n'abakomeretse ngaho inyuma nabo ni batanu nyine, ariko nta wapfuye arimo. N'ubu bari ku bitaro, bamwe bavuye ngaho batubwira ati eka iri ngaho, bavuze ko izova y'iminsi niyo ngaho bayikuyemo.
Abakozi bo kuri icyo kirabo basaba leta gutorera inyishu ikibazo cy'umutekano muke kuko gituma abantu batakaza utuzi. Uyu ni umwe muri bo.
Natwe turabakoze umunani, nkagenda umuntu w'umugabo n'unze umugore n'abana bangahe babiri, kandi nabo benshi batunze abagore nk'ubu bose ajegira ubwoba agatuma aca yugara natwe bakozi tugacyatura n'akazi. Ni wa mutekano muke niho barakwiye ahubwo kuraba ukuntu botunganya umutekano, natwe abakozi tukaguma turonka ukuntu twokora. Nk'ubu bose yugaye natwe dushatujya hehe, dukora iki, tubaho gute? Kwahanye nariho hari hadutunze, ndetse ikeneye gutora ikibazo cy'umutekano kugira ngo abanyagihugu natwe tubeho.
Icyo kirabo cyateye bakuru w'Imana mu ijoro cyari cyatowemwo grenade yanse guturika mu gitondo cyo kuri w'Imana nyene. Abajejwe umutekano baciriye bayitegura. Karitiye ya Bwiza yari isanzwe itekanye muri rusange, turetse aho mu Bwiza hatewe grenade. Kuri uyu wa mbere hatowe ibiziga by'abantu babiri, umwe muri zone Musaga mu bumanuko bwa Bujumbura akaba yari umusore, uwundi nawe muri zone Gihosha mu buraruko yari umwigeme. Ahandi hatowe ibiziga ni muri komini Sare mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rirare, ku mutumba witwa Karama muri zone Gishingano. Musitaneri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru yatumenyesheje ko abo bantu baciye bafubwa n'abajejwe intwaro bari kumwe n'abanyagihugu kuko bari bamaze kononekara. Yavuze kandi ko aba muri ako karere baravye mu mihana basanga nta muntu n'umwe abuze, bisigura ko abo bantu batava muri iyo komine ya Isare. Iruhande y'ivyo, umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye abicishije ku buhinga bwa none Twitter yavuze ko ku munsi wa gatandatu w'iyindwi twaraye turangije, abagizi ba nabi umunani bitwaje ibigwanisho biciwe muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Inkoho cumi n'umunani zirafatwa, hongera hafatwa cumi n'umunani muri abo bagizi ba nabi nyene. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi mu gihe hejo ku itariki ya kabiri wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurandurana n'imizi ukudahana amabi akorerwa abanyamakuru amenyesha makuru bane ntiborohewe kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka I Bujumbura mu Burundi
Amenyesha makuru bakubaguye kuva mu ntango z'ukwezi k'umunani uno mwaka mu gisagara cha Bujumbura bagera kuri bane abo nabo ni Zidane Ndikumana wa AFP na RFI Jimmy Elvis Byizigiro akora muri la Benevolencia Blessed Celestin yo kubgayo na Bernard Bankukira bo muri Radio Isanganiro Samson Manera Dukunda arongoye ivyimfata kibanza Radio Isanganiro yemeza ko amenyesha makuru babiri arongoye bakorewa mabi asaba ko amenyesha makuru bokora mu bwigenge bahabwa n'amategeko abahohotera nabo bagahagarikwa bagahanwa hisunzwe amategeko
kuri aba hohotera abamenyesha makuru nasaba ngo ubutungane bukore akazi kabwo bubahane kuko nibwabahana niho bazogira icyo batinya hanyuma umunyesha makuru genda akora akazi kiwe atunganiwe utimutari mu mutwe ukabazi neza yuko uwugize amakosa ahanwa kandi nabo bose bagira ivyo umunsi babonye yuko ukoze ikosa ahanwa ntibazosubira kubikora
mu Burundi ibintu ntigifashe neza ibyo byemezwa n'umumenyesha makuru Aloyizi Batungwa nayo asigura ko amategeko akingira abamenyesha makuru anyegejwe mu bubati abakora umwuga wo kumenyesha makuru badakora mu bwigenge kugutinya guhohoterwa
mu mategeko biyanditse kumenyesha makuru ateza gukingirwa iyo ni ntambwe ikomeye kuko iyo hagiye amategeko habasi yuko abantu bagwanira kwa ayo mategeko ajya mu ngiro urumva iyo shingiro rirahari kuko amategeko aranditse mugabo iyo tugiye kuraba uko bikorwa biragoye cyane na cyane muri bino bihe novuga ko ayo mategeko asambere nabitswe mu kabati kuko abamenyesha makuru no munsi baraturatura baraturatuzwa abariko bakora bakora binyegeje kubera ibihe bahitimo ibihe bikomeye cyane
Aruzi Batungwa nayo ati uwo munsi mpuzo makungu washinzwe utevye kuko imbere y'umwaka wa 2013 abamenyesha makuru benshi mu mihingo itandukanye y'isi batswe ubuzima atagitabara
birantangaza ko munsi uhimbazwa munsi mpuzo makungu washizweho kubera hagandaguye abamenyesha makuru b'abazungu ba Faransa kandi tuzi ko mu myaka yahera imbere y'umwaka wa 2013 imbere y'uko umunsi mukuru mpuzo makungu ujyaho hari abamenyesha makuru benshi bagandaguye hano mu Burundi abashika babiri hari abatotejwe hariho abamenyesha makuru bishwe muri Eritrea muri Somalia eka n'ahandi kandi benshi biratangaje ko umunsi ushingwa kubera kumbura abazungu bishwe abamenyesha makuru egome n'abantu mugabo umuntu azabavuga ati abantu ntibangana imbere y'amategeko
ibihe Burundi burimwo kuva ku genekerezo rya 14 rusamu no mwaka byatumye abamenyesha makuru barenga 60 bahungira hanze y'igihugu uyu munsi mpuzo makungu wahariwe kurandurana n'imizi ukudahana abakorera mabi abamenyesha makuru uhuriranye n'imyaka ibiri heze abamenyesha makuru babiri ba Faransa Giseline Dupont na Claude Verlon bagandaguriwe mu buraruko bw'igihugu ca Mali hafi y'igisagara ca Kidale I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
Ndivi, mwishu wanju tariku wagoto. Na mugoro ananiru mugavo. Ya mnitu mie. Oya, hibi shovoka. Yoku naniragu. Uramu henda henda, ukamuhu tunu. Ukamu ya giranezu tunu, tutugugu. Kahundi na wewe na afya au.
Mese byigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari compliqué kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri
yo baruzi ko bose bameze neza nka jewe yo shaba yagumako yo nda yakwangi byimeze kuza naho zovugana kuri phone si sawa
bakunzi ba TJ Jambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika Misi yose kuwa gatandatu kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Joy Jambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politique imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuvisa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Joy Jambo ya set for Common Ground. Irasuye kubaha ikaze.
Tujye noneho mu Rwanda I Kigali hateraniye inama y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol yiga ku buryo polisi yarwanya ibyaha by'iterabwoba byambukiranya imipaka n'ibindi. Muri iyo nama yakomeje mu muhezo u Rwanda rwashimiye Interpol ku ngufu yagaragaje mu guta muri yombi abakekwaho ibyaha bya genocide ariko rukomeza rugaragaza ko hakiri byinshi byo gukora kuri iki kibazo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa adufite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Ku nshuro yayo ya 84 iyi nama rusange y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol ibera I Kigali irakiga ku byaha bikomeye by'iterabwoba ibikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'ibindi. Abafashe ijambo bashima intera y'iterambere rishingiye ku miyoborere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma y'imyaka 21 jenoside yakorewe abatutsi bayi. Atangiza iyi nama, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ubufatanye mu gucunga umutekano ari ngombwa. Avuga ko nyuma y'imyaka 21 u Rwanda rwakoze ibishoboka mu kubaka inzego z'ubuyobozi bwibanda ku baturage, rumwe muri zakabari rw'igipolisi, mu gushimangira ko umutekano ku isi ari ingenzi. Perezida Kagame yahereye ku mateka sharira ya genocide u Rwanda rwanyuzemo muri 94. Yashimiye Interpol ku muhate yagize wo gukurikirana bamwe mu bakekwaho ibyaha bya genocide bakagezwe imbere y'ubutabera ariko ntiyabura no kuvuga ko batari bake bagikwirakwiye hirya no hino ku isi.
Security is the foundation of everything. When it breaks down, the cost.
Umutekano ni wo musingi wa buri kimwe. Iyo ubuze, ingaruka ziba nyinshi. Gutakaza ubuzima, gutakaza icyizere mu muryango no mu bigo bya leta n'ubukungu bukahangirikira. Twabaye mu bibi nk'ibyo mu gihugu cyacu aho abashinzwe umutekano muri icyo gihe babaye abambere mu guteza genocide.
Our sincere gratitude to Interpol for your
Nyemerere nshimire byimazeyo polisi mpuzamahanga ngufuzanye mu gukurikirana bagize uruhare muri genocide mu Rwanda mugafasha gutanga ubutabera ku bayikorewe n'abayirokotse nubwo hakiri byinshi byo gukora. Abakekwaho ibyaha baracyari benshi, turashaka uburyo twakomeza gukorana na polisi mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga tukemeza ko ubutabera bwatanzwe. Ingingo yo guta muri yombi abakekwaho ibyaha ndengakamere mu mpande zitandukanye z'isi ntiyakunze kuvugwaho rumwe. Hari abavuga ko rimwe na rimwe bitewe n'ubushobozi bw'abakekwaho ibyaha bishobora kutorohera abagombye kubahiriza inshingano zabo zo kubakurikirana. Icyakora abakuriye ihuriro mpuzamahanga rya polisi ku isi Interpol bahakana ayo makuru, bavuga ko nta cyabakoma mu nkokora ku muntu uwo ari we wese mu kumufata bamugeze imbere y'ubutabera. Bwana Jagan Stark, umunyamabanga mukuru wa Interpol, guhanahana amakuru bizakomeza. Dukora uwo murimo kugira ngo twizere ko abakekwaho ibyaha batazagira amahoro ku isi. Inshingano za Interpol mu bihugu binyamuryango ni ukuguma guhanahana amakuru, tugakomeza kubikora nta kurambirwa, tukizera ko nta mutekano abanyabyaha bakwiye. Ibyo ni byo mu by'ukuri bireba Interpol, ni uguhuza abapolisi b'ibihugu bagafasha kugaragaza aho abanyabyaha bari bakagera imbere y'ubutabera.
To help them locating criminals and to bring them to justice.
Bimwe mu bibazo bisa n'ibihangayikishije abateraniye muri iyi nama y'iminsi ne birimo gushaka ingamba nshya zo guhangana n'uburyo bushya bwadutse ku bakora ibyaha hanini bisunze ikoranabuhanga. Ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol ntirigaragaza umubare w'amafaranga rikeneye ngo ribashe gukora uko ribyifuza, ariko riravuga ko rihura n'ibibazo by'igenamigambi. Kuri iyi nshuro iyi nama rusange ya Interpol I Kigali iteraniyemo abagera kuri 700 baturuka mu bihugu 192 mu mpande z'isi zitandukanye. U Rwanda nk'umunyamuryango rumaze kohereza abapolisi 16 muri Interpol. Uyu ushobora kurubera umwanya mwiza wo kuba rwatanga icyifuzo cyo guta muri yombi bamwe mu bo rukekaho ibyaha ndengakamere kikumvikana vuba. Guhuriza igipolisi hamwe hagamijwe kuba mwinsi itekanye niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ya 84 y'iyi nama ya Interpol mu Rwanda. Nyuma yo gufungura iyi nama, ingamba, kungurana ibitekerezo n'ibindi bikomereje mu muhezo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kubura umubyeyi ni ikintu kibabaje cyane mu muryango. Igihe umubyeyi yitavye Imana ariko aribaruka ngo ashobora kubandanya kubaho k'umwana aba yavutse biragabanuka cyane. Uwo mwana n'abandi baba bavukana bashobora kutitabwaho ku vyerekeye amagara yabo canke kuja mu mashure. Umuryango muri rusange ushobora kugira ibibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi bwabo. Uko iminota ibiri irangiye uwundi muvyeyi arapfa mu gihe afise imbanyi canke mu gihe ariko aribaruka. Ibirenge ca kabiri c'izo mpfu bibera mu karere ko muri Afrika mu busibugaragwa bwa Sahara nico gituma mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2012 leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cha Norvège vyakoranye n'ikigo citaha abavyeyi bibungenze kugira bishireho umugambi ugufasha abavyeyi witwa Saving Mothers Giving Life. Umugambi Saving Mothers Giving Life n'umugambi w'imyaka 5 urondera kugabanyamwo kubiri urugero rw'abapfasoni bapfa bariko baribaruka gutuma abapfasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka ari benshi bashobora kwivuza. Uwo mugambi washizwe mu bikorwa mu ntango mu bice 4 mu bihugu vya Uganda na Zambia. Amakuru ya mbere yashikirijwe yerekana ko uwo mugambi ukora neza nico gituma waguwe mu mwaka w'2014 mu kongereza ibindi bice 12 mu gihugu ca Zambia n'ibindi bice 6 mu gihugu ca Uganda. Muri iki gihe uwo mugambi umaze kugera hagati ibyo washitse ko ni byiza cyane. Muri Uganda urugero rw'abafasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka rwaragabanutse ibice 50% kuva utanguye. Mu gihugu cya Zambia igitigiri cy'abafasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka mu bitaro cyagabanutse ibice 53% mu bice uwo mugambi washizwe mu bikorwa. Muri iki gihe hafi ibice 90% by'abafasoni bakaba bibarukira mu bitaro mu gihe bari ibice 63% igihe uwo mugambi watangura. Kubera uwo mugambi wagenze neza waraguwe gushika mu gihugu cya Nigeria, igihugu gifise ibice 14% by'abapfasoni bapfa bibungenze n'ica kane cy'abana bapfa bariko baravuka ku isi. Uwo mugambi ushimikiye cyane cyane mu ntara yo mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Gutuma abapfasoni badapfa mu gihe bibungenze cyangwa bariko baribaruka ntivyova ku mafaranga bo baba bafise cyangwa imana bo babagira. Twese hamwe turiko dukora kugira ico kibazo kive mu nzira.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuti zacu humura cyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Mu gihugu cha Somalia bagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab barateze umutego abasirikare ejo ba leta ku munsi wa mbere bicamwo abagera 10. Al-Shabaab imenyesha ko yishe abashika 30 mu gihe abategetsi ba Somalia bavuga ko abasirikare bashika 15 ari bo bahasize ubuzima. Muri Sudani ya majefu ishirahamwe mpuzamakungu niriratangaza ko abarobere ba SPLA bo muri Sudani yefo barekuye babakozi 13 bakorera ishirahamwe ONU bari bagizwe imbohe mu ndwi irangiye mu gihe bariko baherekeza ubwato bwarimwo igitoro kuruzi Nile. Muri Israeli naho abanyeisraeli 4 barimwo n'umutama w'imyaka 70 baracumiswe imbugita n'umunyepalestine jo ku munsi wa mbere mu buraruko bw'igisagara ca Netanya. Ivyo vyabaye haheze amasaha ne gusa uwundi munyepalestine acumiswe abantu batari bake barimwo n'umutamakazi w'imyaka 80 hafi y'igisagara ca Tel Aviv muri Israeli. Iburayi naho ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi ICR rimenyesha ko impunzi zirenga 218 arizo zimaze kujabuka ibahari Mediterane baja Iburayi muri uku kwezi kw'icumi gusa kurangiye.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana, ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA Ijwi rya Amerika. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe wandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, President Pierre Nkurunziza,
umusaba ko bazahurira mu nama yo kwiga ku kibazo cyo kubahiriza amasezerano ya Cotonou. Uburayi buvuga ko buhera ku ngingo ya 96 y'ayo masezerano, naho intego y'ibiganiro nk'uko uburayi bwabitangaje ni ugushishikariza Uburundi kwisubiraho mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu, demokarasi no kubaha amahame ya leta igendera ku mategeko. Byose bikaba bifite inkomoko mu midugararo ya politiki n'ubwicanyi byugarije Uburundi muri iki gihe. Amasezerano ya Cotonou yashyizweho umukono ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2000 i Cotonou muri Benin. Agomba kumara imyaka 20, avugururwa kandi buri myaka 5. Ahuza umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu 79 bya Afurika, Caraïbes na Pacifique. Ariko se ayo masezerano avuga iki mu by'ukuri? Uburundi buyafitemo uruhe ruhari? Turabisobanurirwa muri iki kiganiro muri Isanga na Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bagere ku iterambere rirambye, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités mu Gifaransa.
Faustin, uraho neza se?
Ndaho neza Thomas.
Urakomeye?
Yego ndakomeye.
None rero mu magambo makeya, ayo masezerano avuga iki?
Ayo masezerano y'i Cotonou na masezerano agenga ingene ibihugu vya Buraya bijya vy'umugabane wa Buraya byitwa Union Européenne, agenga imigenderanire bigiranira n'ibihugu vya Afrika, Caraïbes na Pacifique. Ni ukuvuga ibijya ibihugu vya Afrika muri rusangi na bijya bihugu biri mu mazinga ya za Pacifique na hano muri Oceania, murabibona. Ibihugu byinshi rero byashika 77 bifitanye amasezerano n'Uburaya. Ayo masezerano rero yashyizwe ku gikumu mu 2000 nk'uko bivuze mu muji wa Cotonou. Kandi ayo masezerano ibihugu bya Buraya byabigize igihugu bimeze nka parti imwe, igihugu kimwe, mugabo ayo masezerano yitwa yuko aba yasinywe hagati y'uwo mugabane wa Buraya n'igihugu kimwe bwacu. Umwumve rero ngo nibihugu biri hamwe ngo asepe ngo nibihugu bihamwe ngo biri mu mugume ngo bifitanye amasezerano n'Uburaya, oya. Ayo masezerano n'Uburaya naraba igihugu kimwe. Ayo masezerano azabararaba bayaramye nari karaja mu ngiro baraba ku gihugu ku gihugu. Ni ukuvuga rero yo asepe twebwe Burundi baca baraye imigenderano dufitaniye n'ibihugu bya Buraya.
Niko se Faustin aho ngaho hasobanure gatoya. Kuko uravuga uti Uburayi bwo buza ari nk'igihugu kimwe, buvuga nijwi rimwe, ariko ibyo n'ibihugu 28 bigize uwo muryango byose bikaza bivuga nijwi rimwe, ariko none ibindi 77 byo bikaza bifite amajwi atandukanye gutyo.
Ibyo 77 bitwa yuko biba biri nyene bisangiye icyo no kwita imibereho yabo, n'ibihugu bikenye bikeneye kuja kuva mu bukene. Ibihugu byemwe bahora byita twara dukoresha kera muravyibuka mu mashuri ngo tiere monde, ibindi bya bihugu bikenye byo mu mugabane wa Afrika. Ni iki bihugu rifite niyo migenderanire? Mugabe yari bari kwarengena ayo masezerano aja mu ngiro, nico ndiko ndavuga. Uwo mugabane wa Buraya uraba igihugu kimwe kimwe, ni ukuvuga yuko uwo mugabane ufitanye ingorane n'Uburundi bibi ariko biraraba Togo, Rwanda, Chad. Bacabaza barara bati uwo Burundi aya masezerano n'umugabane wa Buraya uri kuyifatamwo gute? Niyo tandukanirizo.
None icyo gisata cyose cya ASP, icyo gisata cyose cya ASP nta nubwo gishobora kuvuga nijwi rimwe ngo kivugire Burundi.
Oya, ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka na gatoyi. Line de ligne parti bavuga ko ari Union Européenne, l'autre parti ni igihugu kimwe kimwe cyo mu mugabane wa ASP.
Kandi
babitahure rero.
None se ubwo ngubwo nanone mu magambo makeya, Uburayi buzana iki muri ayo masezerano? Noneho buri gihugu cya Afrika, Caraïbes na Pacifique nabyo bizana iki muri ayo masezerano?
Ubwa mbere harimo yuko ubwa mbere byahera kuri ya masezerano mu by'ubutunzi atuma ibihugu bya Afrika, Caraïbes na Pacifique n'Uburayi bagiranira imigenderanire mu by'ubudandaji imwe bitwa accord de partenariat économique. Ni ukuvuga rero yuko ibyo bihugu biza birashoranira ibidandaza. Hariho n'ibintu bavuga bati borohereza ibihugu bimwe bimwe bikenye nk'Uburundi cyangwa n'ibindi kugira bishoreye imari yabyo muri biriya bihugu bimwe bita droado douane baci babikuraho bakavuga tuto duhugu duto duto dushaka gushorira ibintu ze ibidanaza byatwo mu bihugu vya Burayi kumbure za droado douane duhava zibibuza reka tuzikureho kugira bashoboye kudandaza iyo ni kimwe mu byo boroherize ibyo bihugu cyita ko bigikenye mugabo rero en contrepartie umugabane wa Buraya nawo wiyemeza guha imfashanyo isesuye ivyo bihugu kugira bive ubukene imfashanyo kugira bashobore kugwiza amahinguriro ivyo umuyaga nkuba amagara y'abantu ivyindero kera vyati ivyo bihugu birakenye kandi birazwi yari amasezerano rero urazi ko ahanini imbere wanashaka ibihugu bikomeye muri uwo mugabane wa Buraya biri muri vya bihugu vyahora bidukoloniza bikoloniza ibihugu vya Afrika bagabashaka kino ni migendranizo bandanya itugenga hagati ya mwebwe mwari mu Kenya muri makoloni na twebwe izo biyi reka rezo kuma tubafasha hanyuma rero bagasha rero haro article rero zibiri zikomeye ni article y'umunani na article y'icenda article y'umunani ivuga neza yuko hazokwamhaza harabico bita dialogue idonko ibiganiro hagati y'amareta y'ivyo bihugu bikenye n'Uburaya ku bintu byose bishobora kwaduka batashora kumvikanako ivyo rero muri article barabivuga hagaca ba article y'icenda nayo ivuga ivyo bintu bana bariko bararaba bacerenda yati nimwemere mwa bihugu bikenye yuko iterambere kugira ribeho bijana nagati ya kazi na muntu n'intwaro rusangi no kugwanya ibiturire na demokrasi sesuye n'inzego ziva mu matora atawanja wangura mu matora meza sesuye ibyo bintu byose ati byo mubanze mu byemere ati igihugu kitabyumva ibyo ko kivyemera cyake civire mu murano masezerano ibyo nzi zo kuba dufasha igihugu gishobora kuba kirasubira inyuma muri ivyo bintu tuvuze uza gusinya amasezerano yiyemeza ko ateza gutera imbere muri ivyo bintu ntaje intwaro ntizibyigiturire amatora meza demokrasi za societe civile zigakora ibimenyesha makuru bikigenga iki bintu byinshi bitandukanye ati aho rero niho rero igihugu rero kizacyo kiraja muri ayo masezerano ni article y'icenda hanyuma hagaca bindi article ikomeye ya 96
eh cyane cyane yo ngiyo ni y'Uburundi n'ubu ngubu bari guhariraho n'Uburayi yego
iyo ya 96 nayo rero ivuga ingene hazoba sinye no cita mu kirundi procedure ingene procedure ingene tuzovavanura muri ayo masezerano igihe bya bintu duheje kuvuga tutakibikurikiza tuzovavanura gute tuzodivorsa gute ni nka abantu babiri babanye bakavuga ati umugore n'umugabo ati none tuzodivorosa gute tutaba tucumvikana iyo ya 96 niyo ivuga izo procedure iyo procedure rero muri ya 96 baravuga bati iyo igihugu kimwe kibonye ko iyo iparatimwe
ni ukuvuga
igihugu kimwe cya Buraya mwumve umugabane wa Buraya wose
yee
nk'ubu rero iparatimwe n'umugabane wa Buraya bose yindi parti ni Burundi ibihugu bya sete byose bashobora kuvyimvita ngo bize kuvugira Burundi oya hanyuma basabaga bati rero iyo kime kibonye yuko umwe atari karakurikiza ayo masezerano gica kimwandikira hanyuma mu minsi 30 inyuma y'iryo kete kigaca ciyemeza andikiye yuko kiza hagatangura ibiganiro byo kugira ibyo bintu bari kubara kwagiriza uvyiregure ko bakwereka aho bihagaze lo bien fondé yabo bakagumanya kwisigura n'ubwo ngo barakurenganije ibyo biganiro gace bitanu kuvuga rero nka rya kete ryashitse babahaye iminsi 30 leta y'u Burundi kuba bicisha ku rongoye leta neme na cyane cyane bicisha ku bukuru bw'igihugu wenyine ntabwo gucisha hirya iyo iminsi 30 hanyuma iminsi 30 rero iheze baca ibyo biganiro bica bitangura nko bizobera i Brussels
ni ukuvuga muri iyo minsi 30 mbese muri iyo minsi 30 ni ukuvuga uwandikiwe agomba kumenya ko yandikiwe akabimenyesha bamwandikiye noneho bagatangira no kuvuga aho bazahurira kugira ngo batangire ibiganiro
iyo minsi 30 nayiheze rero ibyo biganiro bibaye navyo nyene si ibiganiro bizoguma biya ngo ntibihere babiha maximumo iminsi ijana na mirongo ibiri.
Ni ukuvuga amezi ane atarengwa.
Atarengwa rero niyo muhaririramo. Ayo mezi ane aheze mudabo tumvikanye rero zamezire zo kugira tuti bayi rero genda wimenyereho wibeko twe turagusezereye ibyimfashanyo biranse mu masezerano ya Cotonou ntakundi. Urumva rero nuko agenda baragira ayo meza ne rero nibatangura ibyo biganiro bizoba bareka leta ati wera bibi nibi nibi ramwe n'umutekano uri kuragenda rabi bii reza gatya kazi na muntu bya demokrasi baharire 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 kubaharire ayo misa mijana mirongo ibiri heze batumvikanye oh bati bayi ntakundi.
Foster ndumva ibyangombwa mbese ibisobanuro by'ibanze tumaze kubibona noneho umbabarire hari abanyagihugu bategereje ku matelefone nabo batangire bakubaza ibibazo cyangwa se batange n'ibitekerezo byabo. Kandi reka mbanze nanone nibutse abatwumva ko iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twatangiye ikiganiro muri Sanga kubirebana n'amasezerano ya Cotonou. Umushyitsi mukuru nk'uko nyine nabibabwiye tugitangira ni Faustin Ndikumana, umuyobozi wa PACSEM, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bagere ku iterambere rirama. Kuri telefone rero dufite James Nkeshimana. James, wiriwe neza?
Niriwe.
Urakomeye?
Halo, ego turakomeye, turamukiza umutumire.
Yee, arakumva rwose.
Ego.
Yee.
Murabo James. Ego nashaka nterere avayo ko mbaza.
Yego.
Twiheje uyu mugambi wa Union Europeenne uhuriye ko no Burundi. Tugiye kuraba mu ntango byatanguye umugambi uri ku butegetsi warance makete wiyamiriza koko uyu muryango yuko ofisi ruhandu hengamiyemo no mu gufata ingingo bawikishije ku muvugizi wawo Alenyamitwe bakavuga yuko no mu gufata ibihano bajya abantu bane batabigishijwe inama. None mubona yuko iyo bafashe ibihano mu gihe batagishije inama iyo leta bashobora ko ibihano bishobora kwisubira bakabyisubira ko bakavuga ati ibihano ko twabifashe tutagishije inama mu kigihugu ati dushobore kubihagarika. Ama ikindi kibazo mbaza mbega hasabwa iki kugira ngo igihugu kinaka cinjire muri uwo muryango cyangwa kugira kivuye muri uwo muryango hoho ni iki kiba gihombye icyo gihugu? Hama twarumvise neza yuko leta y'u Burundi bayihaye iminsi mirongo itatu kugira izobe yinjiye muri Brussels mu gihe umukuru w'igihugu kuko turabona yuko atashaka afise ryo kuganira mu gihe yogarariza akanga kugenda boca bafata ibihano burundu cyangwa bagoma bamubwira aze muri ibyo biganiro kandi yaba yasi. Hama ikindi kibazo sa n'ugomba guhereza ko ni kibazo cyerekeye n'ibiganiro mbega ibyo biganiro byabyisunze kuki ko numva bahamagaye yuko hoganira abanyepolitike bose yaba bitumiwe kw'abanyepolitike yo cyangwa haganira abo bakuru b'igubozi. Murakoze
James, urakoze cyane. Ariko noneho reka dufate na Albert Isaac nawe abaze ari ku bibazo bikeya kugira ngo tudacura n'abandi umwanya. Albert, wiriwe neza?
Mumbarize ko fata ibihano bishoboka yuko Burundi busubira kubonzwa izo mfashanyo bigenda gute kugira bamaze kwifatisha ibihano yuko igihugu izasubira kubona izo mfashanyo.
Foster, wabyumvise rero ibyo bibazo byabo banyagihugu?
Nabyumvise. Ubwa mbere hoho kuri bijya bya James byo kuvuga ngo ibihano byafashwe nta bihano birafatwa kuko bijya bavuze ngo by'abantu bane bijya si ibihano by'u Burundi bavuze umuntu umwe ku giti ciwe ku kintu bamubonye ko bijya si ibihano by'u Burundi na mwebwe nyeneka kwamwitiranya ibintu byose abantu bane saba igihugu cy'u Burundi ibyo ni ibintu azavuga ati ibintu ariko baragira ati turiko turaramwe kijya gihugu hari abantu bashobora gufata ingingo izina ziriya ibyo rero si ibihano by'igihugu icyo byo tubitandukanye.
Ubwo nanone Foster, ni ukuvuga ko biriya bihano kuri bariya bantu bane byo ntabwo ari mu rwego rw'aya masezerano hagati y'u Burayi n'ibihugu bya ACP n'ibindi bindi.
Oya, oya. Ibindi bindi amakoresha bakara mu gihugu avuga ati ibi nibi nibi barafite amankete bigirira kandi ibyo barabikora bavuga ati we turagufatiza ingingo ibyo byama byabaye no mu bindi bihugu no muri za nari Burayi wabo barabifatiye abantu muri yangwano ya Bosnia Herzegovina imwe yatwara abantu benshi murayi zinaho ari umugabane wa Burayi bakavuga ati abanaba ba general bijyamwe bitwa ba bantuze bakarazica murabibuka bamwe bagiye bajanirahe ibyo bama babifashe ibyo nibisaza mugabo ibyo nibica bisigura yuko bafatiye ibihano ico gihugu aho niba haragera ikiniro cha kabiri ikini cha kabiri kuvuga ati iminsi 30 ijya iminsi 30 iheze ijya iminsi 30 iheze utagiye baba bafashe yuko urumva ayo masezerano basaba ati usa n'uyahivye nye nawo birumvikana uyahivye kuko ubugiye ko aravuga ati trane ziheze trane juru ziheze ntugende babifata cyo kimwe n'igihe ya meza ane aheze muguma muganira taco mushikako babifata cyo kimwe ingingo zishadifatwa aho rero urumukuru w'igihugu canke ujejwe intwaro ca wibaza ukavuga ati je urabaza umutima ngene canke singende mugabo je wari cyo mpanuraho ndabona yuko kugenda hoho atayani masaganiriza ari kugenda ikindi nacu nuko iyo ntuze kuvuga ati gihe uburundi butagiye bwohomba iki nawe ca wiyumvira za miliyoni 180 z'amayero zemegwa muri ibi bya fede manze mu myaka 5 y'Europe rikifasha muke rikifasha mu miyaga nkuba inzi wakibajije kwa barabona ingene umuyaga nkuba bimugendekera murazi yuko abari kwagize imisi bavuga ibintu by'imiyaga nkuba yuko bikenye mu by'ubutunzi aho rero Europe yari irimwo mu by'amagara y'abantu genda muraye muri za ministere de la sante niwe bokubarira bya byose mpora mubona ngo imiduga y'ama projet ibyo binagiye no mu ikomine ya ruguru sinzi umunyagihugu yakimbaje ngo niyo ino Europeyene atasanga na sare turiko tugiriramo inama ni niyo Europeyene yayubatse urumva ni byinshi rero aya mabarabara mpora mubona igisagara ca Bujumbura amwe azarakogwa ngaho onye hajya ari niyo Europeyene sinzi rero yuko wumva nawe iby'ubuhombye ni byinshi cyane hanyuma ikindi naco niyo Europeyene yari muri bake batanga kimwe bita appui budgétaire
nukuvuga gushyira amafaranga mu ngengo y'imari ya leta
mu kigega cya leta imenye
ni
buri mwaka bahora bayatanga kandi agasahiriza cyane 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 gose kuko niyo yatuma leta ishobora kuza irakoresha ishobora kuza kurunka amahiri ikoresha akugira asahiriza urumva ari byo byose ubikuvuye ko atahandi wamasaganiriza wari ufise y'ukubironka ni ngorane ko gushika uno munsi uburundi bwari bwaronke ngene bwitegura ku buryo butagikenera imfashanyo ndetse uno munsi hari ikiganiro nakoresheje uno munsi gikomeye cyane nshaka kuzoshikana no mu ku bantu benshi ndabereka yuko uburundi buri mu bihugu bitanu bya mbere ku isi bibeshejeho n'imfashanyo iyo mfashanyo rero ahanini ya mbere batanga imfashanyo ya mbere nyinshi ni umugabane wa Buraya ku Burundi hagacakurikira igihugu cy'Ububiligi rero nk'abarundi ntibavyumve urumva rero bihagaze ejo ugasanga muri centre de santé kanaka ya miti yo kuri habirase ejo ugasanga ibarabara ripfuye ntirikozwe ejo ugasanga mu kugira ikiniki niki mu kuri ha abakozi baca ibindi bisi biriko biratera ingorane ugasanga abantu ariko igihugu cyo gikijaho bijya gikoresha bijya by'amafaranga atakarisha agaciro rya bahora bashira mu gihugu atacafatiye ko plan jabye ingaruka ari nyinshi urumva rero uwo byanka inzu y'ingene byo ca bigenda je ndabona yuko ahubwo ari kwihuta cyane bakishura kuko n'ibindi bihugu byarabiciyemwo hanyuma yaheza yishura biratinda birayivamo ni gakembe rya minsi 120 bayitanze urasanga abategetsi baratiza bakikubita gashe kuko niga nago ucukubitiza agatira mpembero ku banyagihugu keretse wowe utabakunda n'uca bimana none abanyagihugu ntibabijaho gute utora niba wicaye mu nzu y'ikiriri uri umushikiranganji uri iki kubera wowe byose bikwiye musaro ukwiye ibuka wa wundi nawe ari mucanguza ari mucagura ari he mwibuke kuko iyo fashanye itabonetse hari byinshi atazoronka ubukene bube bwinshi urumva rero niko je ndabibona nibaza kandi ko imyaka 120 vraiment mutananiranye cyane nibaza ko izoba hanyuma rero igihe naho byaranse haragumaho linye do contact ku buryo bavuga bati iki gihugu kubera ibyo twagisavye biriko bira twabibonye basura kagarungira ama mission d'evaluation munyuma mugasura mukira contact tugasanga amasezerano murasubiye murayagarukamo na Togo niko byagenze ejo bundi gihe urya muhungu yasubire nyasimbe ya dema agiye ku butegetsi nta kindi yihutiye uko igihugu cyari kigeze habi cacitse umusaka nta kindi yihutiye atari kugira ibyo bintu by'imiganiro kandi byaciye isa nibivuye mu nzira.
Noneho
ikindi cyo kugira amatora nuko mutacumvise cyo muri Aziya muri nk'ibyo aho harabigize leta zunze za Soviete nacyo nyine giherutse kuva mu bihano kubera hari intambwe cyateye.
Niko se Faustin Nkeshimana James yongera abaza ati kugira ngo igihugu kijye muri ayo masezerano bagisaba iki? Ni ukuvuga mbese igihugu gishaka kwinjiramo bwa mbere na mbere bagisaba iki?
Oya, igihugu urumva ibihugu byose muri umugabane wa Afrika bikinye ubishatse uri mambe dofe kuko n'ibyo bihugu byose babitumiriye ko rimwe ico gihe mu bihumbi bibiri urumva uri igihugu gikenye ushatse abamambe bizaba byugurira ibihugu byose ku isi bikenye kugira bigumane amasezerano hagati yo gufashanya kwabyo n'umugabane wa Buraya. Nta ukumiriwe rero kiretse wenyene vya bindi wiyemeza yuko kuko baravuga ati amafaranga dutanga bashati ibintu dagatya kazi na muntu n'intwaro rusange njira kwemera yuko tuguma dufasha abantu batari kubara byubahiriza atahore tuzohahagarara. Urumva rero waravyemeye ukabijamwo ashaye masezerano tegereza kuyakurikiza kuko nta n'uwagahatu babaragushize ko baba barayafashe kuyuko uzuyashira mu ngiro.
Hanyuma kubirebana n'ibiganiro numvise James nanone adasobanukiwe neza hagati y'ibiganiro by'u Burundi ubwabyo bwite n'ibiganiro hagati y'u Burundi n'Uburayi mu rwego rw'amasezerano ya Cotonou.
Urumva mu biganiro hagati y'u Burundi n'Uburayi bo bacaba bari kubarakubwira bati twe turabona yuko nk'ibintu nk'imwe byagiye biragenda turabona mwagahazi turifuza rero yuko uri cyo gucanya mugira ibiganiro bisesuye abarundi mugasubiza igihugu cyanyu ku ntumbero ubwo bwisanye dushaka kubwuga ati mbe ubwo bwicanye twumva guhitana n'abategetsi abantu bakomeye mumva bamaze guhitana n'ubwica bahakwa igihugu twumva abantu bapfa ku munsi ku munsi igihugu twumva hari yaruku ati none we wumva nawe nyine urumva yuko agatika kambere k'umuntu n'ukubaho kamirinde ugagatika kambere k'umuntu n'ukubaho ati none tukumva induru muri demokrasi tukumva abantu bamwe barahunze igihugu gifite impunzi z'abantu 100 ariko barataye iyo basati ibyo byose hari ikintu gihaze icyo kintu gihaze rero ni mwicare mukirabe nimba ari abantu ariko barafatwa bafatirwa ubusa cyangwa bafungirwa ubusa bagira gute birabe murako procedure ziriko zirakurikizwa nyimba za torture zishobora kuba zihari birabe kugira mureko atabundika arahohoterwa ubwo butugane bukuri kukora gute mbere ko tumva abantu mengo bashaka kwikingira bagira gute iyo ni ngora ndetse cyose hari ikintu kitagenda icyo kintu kitagenda nico bashaka kizane rero mu kiganire igihugu gisubire ku ntumbero kuko ibi nimeze gucyo nawe ntucuvuga ngo ibintu biriko biragenda neza kandi ubona nibyo ubutuze kubira isubira inyuma aho niba ariko arakubwira ati nyabuna ati winyegeze bizane ubishira habona hanyuma mu biganiro.
Ibyo biganiro rero ibyo biganiro ntaho bihuriye n'ibiganiro by'abarundi ubwabo.
Ihuya naho bihuriye ibyo biganiro by'abarundi ubwabo nibyo babasaba kugira izongorane zive mu nda aho baravuga bati twebwe ntizakubira impoza de solution mugabujya mwoja hamwe mukarondera ababafasha muri komite nationale mukumvikana twe dushaka igihugu kitari mwinduro igihugu cyasubiye mu mitekano igihugu agati akazina muntu kariko karawahiriza igihugu aya matora yaba yatanduru bamwe batayahakana batayasubira ati nimba we warabona ko wayatsinze ni byiza kuyasubiramo naho nyene nimba ari amahera tuba dutanze twebwe byo kunanira uwo subira ukayatsinda nta kibazo.
Noneho ni ukuvuga mu magambo make ni ukuvuga abarundi baganira bataganira uburundi bwo buzaganira n'uburayi uburundi bwaganira n'uburayi bataganira ibiganiro by'abarundi byo bizabaho.
Urumva nk'uburundi bavuze bati n'uburayi igihe nk'igihe perezida nyamishwahiro perezida Nkurunziza yogenda akagenda mu bijya mbwira ati bujya rero twebwe mwotanguza ibiganiro tukumva muri ko muraganira nk'ikampara tukumva mediasi yatanguye ati mujya rero twe ntangorane ati mujya yamfashanya twebwe izo zisubira igaruke mura umva bashaka kucabubwira ibyo kandi neza ndiko ndabikurikira usanga ari ibyo twe dushaka kubona ko intumbero yo gusubiza hamwe atanguvu atagikenye atavuga ati je mfise inguvu nohohotera uyu urya adafise inguvu ntacavuga ntacagera gutya ibyo bintu nibyo rero banka cyane nimuganire mwumvikane nk'uko byagiye biragenda dans le passé kandi uko baganira mu Burundi suba yuko ibiganiro byagirira yuko wabita mu isari wawe uko yatsinze mu nguvu babashira hamwe ati nimuganire ahubwo najya amasezerano yose yarusha yose yagiye araza yose uko agendaraja mu ngiro byaja muri iyo ntumbero
ye reka nibutse abatwumva ko iyi ngi yari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ibyo turi kuganira byerekeranye n'amasezerano ya Cotonou umutumirwa wacu ni president wa Parsem Faustin Ndikumana kuri telefone dufite na Bucumi. Bucumi wiriwe
nagize mwiriwe nyakuba mumenyesha makuru
urakomeye
ndahubuke buke
ye ngaho nawe rero umwanya nuwawe
ego nagira mba ndamutse Faustin
ye warakumva
uraho Bucumi
mahoro cyane bo hanyuma je turi n'intererano sinkebya Nanya kubawa umukuru w'igihugu atikabye akarungika nk'intumwa yiwe dufata nk'umushikiranganji w'imigenderanire akagenda akamutuma akamuha icegeranyo agenda kubwahariya hari ikosa ririho hanyuma akabiri iy'igihugu kimwe kigarutswe kikagarukamwo amajambo y'uko cyakoronije ico kindi gihugu gifata cyane cyane abarundi atayikenewe ibyo byose ntibifite ingaruka mbi kuri ico gihugu cyacu hanyuma ndizera
yuko subiramo gatoyi
kuri abarundi twari ariko ndavuga nti iyo igihugu kimwe kigeze gukoroniza ikindi gihugu dufate nk'ububiri bwakoronije Burundi twaje kuvuga yuko buri ko buraduhatira ku byo tudashaka ngo kubera gadi koronije tudashaka ifatanyo iza gutukana icamo ibyo byose nibigaruka bikabaza babantu bagaruka bakadufasha
yego akanyuma
mu make n'ukuri akanyuma
eh nimbuga fite ariko
interano noyi nukuri abaruri twari tukiri hafi ko twari tugitse abagenzi baduhanura kandi bakaduhanura ibintu byumvikana kandi byubaka abarundi nukuri turakwiye guhanurwa hanyuma tukaraba yuko na cyane cyane ingaruka kuri twebwe abantu bato bato nitwe turiho turahangayika cyane
yeee
ndipfurije abategetsi bacu nk'umunyagihugu Nyarucari ariko arabona ingorane ariko arabona uno munsi yuko n'ukuri boja hamwe bakicara nabo nyambari n'abazungu nyambari abanayinyoyeripeyi nyambari bike bakicara tukaronka amahoro tukagira aho tuba tukubawa murakoze
Bucumi natwe turagushimiye urakoze Radio Ijwi rya Amerika noneho dufate na Jimmy yego Jimmy wiriwe
amahoro neza
ye na amahoro nawe na amahoro ye
yego ndamugira Mutumi
yego
kibazo ashaka kubaza cyane ndamubaza
mbe
muri konvasiyo za Cotonou hari article yo bivuga ku byerekeye guserukirwa k'umukuru w'igihugu cyangwa kureka kurinka umuserivisi wiwe kereka cya mbere ikibazo cya kabiri muri za urikome na parseme bahize ko bavuga muri imyaka iheze ibintu bijyanye
yego komeza Jimmy komeza ndakumva
yego hanyuma bareze muri izi konvensiyo za Cotonou baravugamo ko abantu badasanzwe bafata neza badafata neza ubutunzi bw'igihugu ko ari intuzi ikomeye po ikomeye cyane muri izo konvensiyo za Cotonou none ko icyo gihe bamye bavuga kuva kera Parsem na za Orikome n'izindi ko izo abo bagize konvensiyo ya Cotonou ibya koro katacyo bigeze bavuga icyo gihe kandi biri mu ma point na nyina akomeye bagenda bakabavuze muri iki gihe
urashaka niko Jimmy
ko ibintu biri konvensiyo ya Cotonou ni ibintu bikomeye cyane kuko yasiguriye umutumire yabisiguriye tugasaba yuko n'ukuri leta yoje hamwe n'abo bantu bose bafitanye ikibazo kugira abarundi turonke amahoro tujye ku mirimo nk'uko umukuru wa MTMF yatubwiye yo kujya ku kivi kuko nta muntu wajya ku kivi ariko ari bavuga amagrenade tugasaba yuko intuzenya ikomva cya Cotonou izodufasha na nyakubahwa umukuru w'igihugu baka ikadufasha abarundi kugira tuzomwize mwana turimo
ye Jimmy urakoze
hanyuma nyakubahwa makuru
akantu gatoya ari kuri wanzura
kanuzenya kijyanye na FAPS ni fonda puis ara protection sociale yabaye kereye muri iki gihe ko nawe nyine ngo tuzira ko abamushyanganje w'abakozi ba leta n'utwara kosibu n'utwara INSS bakadusigura uko ni ikintu gikomeye cyane kireba kujya kuvuga niba tuko na president Parsem yoba kizi kuri iki kintu murakoze
ye urakoze ibyo ngibyo tuzabikora none mureke dumushyitsa ijambo abasobanurire Faustin
bwambere wa mbere yavuze ngo guserukirwa ngo naho mukuri wa togene yego urashobora kuvuga ngo leta zirongowe n'intumwa mugaho burya mu bintu nka bene ibi utarinye n'urugo wishikira ko hari ibintu bazobara kubaza ati bino ne wovyemera uri umushikira nganje kumburura tinya ati mbasa ndinde gusubira gutelefona uri kurate by'ibintu ariko iyo wigiri ufata ingingo wa mbere uravuga uti jewe ndi umukuru w'igihugu ndafashe ingingo kandi ndayifashe nuko nandiko nagirira ibiganiro nawe ndagutumye ngo tuvugane uri serugo nkazamo ndungikiye umuhungu wawe nkazamo ndungikiye umugore wawe nguma nati none konzi ndarinda gukenewe cyane cyane kuko burya wewe cyangwa ukaza ugatanga intumbero mugabo bishyitse nawe ukarungika intumwa yego ashobora kuyirugika mugabo nsanuba ko ari bya bintu usanga niyo ntumwa izaragira ndabyemere cyane kubaza
ariko Faustin ndibwira yuko hari president Nkurunziza ari abandi bakuru b'ibihugu na guverinoma nabo bamushaka i Bruseli ku cyicaro gikuru cya Union Européenne hanyuma ubundi ibindi by'imishyikirano ibindi biganiro bigakorwa n'abantu b'abatechnicien
ndavuga abatechnicien barakora mugabo nk'iyo invitation bayigwaye kugira we ubahe volonté inge tushaka barakirira kumva ijwi ryawe neza muri kumwe so kuvuga yuko ayo meza ne yose Perezida Nkurunziza yo caguma ibu mubirigi oya mugabo bihe byo gutanga intumbero ukagenda ugashika bakakubona mukavugana ukababwira angaje mufise bakaprena kuri parole yawe ibyo navyo biratanga icizera aba bantu barashaka guhindura ibintu reka rero tubumvirize reka dukore mugabo iyo ugakuma abona umuntu mutoyi musibartena asanga ati ubwo supfuso kwikura cyangwa se kugira iki nico ndiko navuga ahandi ho nababuye baragenda yarusha mugabo ntibaca baguma yo mugabo baragenda bakerekana ko bagiye ni mu ntumbero nka bene iyo rero kugira hiri hanyuma iki cya cakabira shuvuga ngo igihugu cahora kidukoroniza n'ibiki ngo cyashaka kuba ngo kiriko kirishagira gute ijyo cy'igihugu cagukoronije ifo mu ntumbero nziza uramye igihugu cawa mikoro gifise ukamenya n'abanyagihugu amikoro bafise ibintu byo kuja guterana imiragwe ntayo bikenewe je nagira mpakarura abarundi bose banyumva igihe uburundi bwari ko burarondi nta yukwikukira umuntu twubaha cyane twubaha mu burundi yitwa Prince Louis Rwagasore mwumvise ijambo yashikije ujya munsi yavuze ati namwe babirigi mwatureze muratwama hafi eturuta Rwagasore niwe abonye intwaro mbi y'ababiri yaramutwaye n'igitega baramufunga ikimoko yarakibonye aravuga ati ibi bintu je ko biheze umushaka iterambere ry'abanyagihugu banje ati n'umupfasoni namwe babirigi batureze muragyumviriza mwese mwatureze muratwama hafi turiko turakura mutugume iruhande tugumane imigenderanire tugire gute nitura ni kamemesero lideri twubaha urumva rero ntiyabigira kuburyo natsebwe niyo ntwaro mbere tutanayibonye tuyumva ku matwi nkaneswe rero uwari yarabonye ingene umurundi asengera kuri ubaba umuzungu asengera kuri katedrale umwirabura adahunyurayo ari obvise kuja hajya kuri sebishe ibyo ni ibintu nshaka kubwira abategetsi b'ubu nami miragwe ntaki nta bishoboka cya bugufi igihugu cy'ubundi niho kigeze kiri imigenderanire myiza n'ivyo bihugu nta kundi ubwo bubirigi niyo kapitali ya Union Européenne vraiment niyo mpanuro ndiko ndatanga abantu babizimagiza
ariko se Faustin nanone nibarije gatoya mpereye ku ijambo rya Prince Rwagasore none abanyafurika bazakura ryari kuko yaravuze ati nimutube hafi mwaratureze turimo turakura bazakura ryari bazacuka ryari
urumva rero urumva yacuvuga ati yerekana avuga ati mutube hafi kugira natwe dushike akwitwiterambere iyo mfashanyo yanyu kumbure haze bagira igihe tutakikenera mugabura bona ubutwiro tuvye mu 2020 na 40 tugikeneye ya mfashanyo nyene kwa kundi nyene mu kugira ukwize kubaho ku mwaka winda kubakenera ni twigenjeje nabi rero urabona kuba bamwe bamugandaguye ivy'intwaro byagiye birakurikirana mu nitwo bisubiramo twese turabizi kujya twigenjeje nabi rero byatugumije mu bwana icyo bituma n'ubu bagwa baza bati byagenze gute ngo muganire n'ingo ni nk'abantu uri kurabwira ngo bashwaje ati cara ngaho ndabumvirize muganire musubire hamwe bijya birasuzuguza n'urugo rwa mamwinduru murabizi rurasuzugurika mu kibano nuko rero ibyo rero nuko byumva Thomas
eh
hanyuma sinzi ubundi yaciye avuga muzuranyibutsa ibibazo.
Ni Jimmy nawe yari yabajije ikibazo kimwe na Bucumi, niba president atakohereza intumwa icyo wagishubije, hanyuma ahubwo yigeze kuvuga ati parsem na urukom n'abandi ko mwagiye muvuga ibintu uko bimeze.
Muri amasezerano y'ikotonu ndayazi hari na article ya 97 nubwo wantunguye ndabyibuka, hari article ya 97 ivuga ivyerekeye igiturire no kunyuruza amatungo ya leta gusa, kandi nabyo nyene birashobora gutuma bakwandikira ya minsi 30 ukaza. Nico gituma rero no Burundi mu minsi heze igihe bariko baratunganya umugambi w'intwari ibereye no kugwanya igiturire, imyo y'Europeni niyo yari bihagaze ko cyane, uwo mugambi waheruka kwemezwa mugaba bari batanguye kuraba ingende uja mu ngiro. Nuko Burundi buciye buja mu ntuze mu ngorane, sino igihe leta yagira ujya mugambi wo gw'intwari ibereye no kugwanya ibiturire, strategie nationale de bonne gouvernance de contre la corruption, kwari kugira yigobotore muri ibi kuri article ya 97 ivuga ati igihe gusesagura amatungo ya leta ubunyonyezi bugume bibandanya tukabona ko leta atantumbero nini fise yo kubikura mu nzira, naho nyene baca kwandikira ikete kwa kundi mijana 70 gushika bagukura muri ayo masezerano. Ibyo ariko jewe nuko atagize twahora tubivuga jewe dibo bantu ba mbere bakurikirana ujya mu ngambi w'intwari bere n'ugwanya giture naranabugiyemwo nirwa nda kominduru kuri leta ntinyabu na ugire kubera article 97 ya cordo kutunu ni Rwanda byerekana mu ma conference yose no ku radio narabivuga ngirana uko atavyibuka. Ubu nuko hari byinshi byatu bitugoye mugabe ico darakivuga kabisa kwenda cibuka kabisa kabisa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, amasezerano ya Cotonou avuga iki? Uburundi bufitemo uruhe ruhare? Nibyo ro turimo kuganiraho muri iki kiganiro muri Isanga n'umushyitsi mukuru Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem. Kuri telefone dufite Emmanuel, Romy na Eddy. Reka duhere kuri Emmanuel. Emmanuel, wiriwe neza?
Ndaguhaye mwiriwe mu munyesha makuru.
Urakomeye?
Yego, turashima Imana.
Nuko ngaho rero umwanya nuwawe nawe.
Ndio nari mfise icyumviro ngomba kugushikiriza kubyerekeye ibaruwa ryarungikiwe nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Burundi kugira ngo bari burabire hamwe ikonvensiyo ya Cotonou kumure bashikirize n'ibintu bigoye baberekana ko Burundi butakurikije cyane cyane ibisabwa n'uburayi umugabane w'uburayi. Hanyuma nyakubahwa urongoye Parseme ariko aravuga ko ayo masezerano ari igihugu kimwe kimwe, kandi iyo batumiye umukuru w'igihugu ategerezwa kwitaba ni nk'uko n'iryo kete ribivuga. Ariko twe turabona yuko iri kete rije mu bihe bidasanzwe cyane cyane ibihe bya politike bitameze neza mu gihugu cyacu. Byumvikana ko umukuru w'igihugu ashobora kubona yuko iyo bari yindi nzira imwe yo kumugondoza kumbure kugira ngo aganire nabo barwanya leta yiwe, kandi muri make nari mwumvise igihe ariko arashikiriza umugwi ugeze kugira utanguza ibiganiro avuga yuko imfashanyo zicanishamo abarundi atazemera kandi abarundi batanazikeneye. None izo mfashanyo zari zitunze Uburundi cyane cyane muri icyo avuga icyo kintu cyitwa appui budgétaire. Nagomba rero mbaze umutumire ati mbega none igihe perezida w'igihugu cyane cyane abarundi benshi batemera n'iki kiringo kira gatatu batemera ko ari na perezida kandi n'uburayi bukaba bwamutumiye bwabutigeze bwemeza yuko amatora yagenze neza ari ay'umukuru w'igihugu nyine by'ukuri,
ariko bwo bwamutumiye nk'umukuru w'igihugu bwo buramwemera ko ari umukuru w'igihugu.
Abarundi bariho bemeza ko banamutoye barahari.
Reka dufate kubirebana n'uburayi. Reka dufate kubirebana n'uburayi gusa bwo bwamutumiye nk'umukuru w'igihugu, naho ngaho niko bihagaze nta wabihindura. Komeza.
Uko niko biri mugabo, natwe tumbazi yuko babifatiye kuri kuntwari bereye tugafatira ku ma principe de la démocratie.
Yego.
Birerekana neza biranagaragara yuko perezida wa Repubulika atatowe mu buryo butumbereye, kandi kuko byatumye n'abarundi bacyanamwo urabona bahungi mu nzu zihari.
Emmanuel, reka nkwisabire, wabaza ikibazo neza umutumirwa cyumvikana kandi kigufi.
Ngo agomba kubaza rero umutumire ati mbega none iki gihe president wa republika yo rahira akavuga ati jewe sindi bujeyo inkurikizi cyane cyane nibaza ko nicyo kibazo mbere barimo n'abari bakibajije
bari bakibajije bari bakibajije kandi umutumire yagishubije umenya utari wakurikiye utumvaga radio hari ibyo ari byo byose mu magambo make yavuze ati president atagiyeyo byaba bigaragara ko asuzuguye babifata nkaho u Burundi bwikuye mu masezerano ya Cotonou imfashanyo zigahagarara ariko ntabwo gukomeza kuvugana yabyise ligne de contact ntabwo ibicitse barakomeza ku buryo bashobora yee dukomeze rero dufate Emmanuel urakoze reka dufate na Romi yabivuze imihanda yahagarara PBG teri yahagarara ibyo byose yabisobanuye Emmanuel urakoze Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufate na Romi. Romi wiriwe?
Wiriwe neza.
Urakomeye?
Yego ndakomeye.
Ngaho nawe vuga.
Je nagomba kuvuga dufashe kuri iyo masezerano. Turabona ko yarafite akamaro keshi abarundi. Ariko icyo bihagarara biboneka cyane ko hacya haba ihorikizi nyinshi. Na cyane cyane zishashikira twebwe umunyagihugu mutoye. Bikagaruka ku kibazo mugenzanje yarahejeje kuvuga kuko biragaragara neza abo bari kubaragira bo bafite izindi nyungu zabo bari kubarahiga ariko twebwe umunyagihugu mutoya mu gihe dusanzwe tutemera n'uwo bari kubaratumira ko ari umugore w'igihugu icyo kibazo kuko dusanga izo turiko turaharanira izo dusaba nabo bagomba badufatira amaboko umugongo kandi twebwe nk'abarundi atangorane n'imwe twari dufise uko ibyo bintu byabo byoja mu ngiro
ni ikibazo wabazaga cyangwa ni igitekerezo wivugiraga
andiko shikiriza igitekerezo cyanjye
yee urakoze ku gitekerezo cyawe Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye kuri Edi irakoze Edi wiriwe
niriwe Thomas ndabaramukije cyane
yee urakomeye
aya gukomera umuntu bivanye nakomereye turi muri Burundi nta muntu ngombwa arakomeye kubera ntavuze inganaza komera kumugoro
ibyo ari byo byose uriho turimo kuvugana Imana ishimwe noneho komeza uvuge igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
urakoze cyane Imana ishimwe ko yakoze ibintu twatwe turavugana kandi iza gukora n'ibindi bikurikira okay ama nagomba ndure ku ijambo nakabaza nagomba kubaza nyakubahwa Faustin Ndikumana
yego
mbega hamwe Nkurunziza yokwemera akagenda kitaba iyo nama ubona kwitaba kwiwe kogira uruhara rungana gute mu gutorera umuti ibibazo u Burundi burimo ama akankintererano bari kuravuga uti yavuze ati hamwe yose iba ko bari nka kagaye ibyo kagaye je nibaza ko atari rya mbere ziba vyimana zigaragaje kubera barahanuye bati reka ubwicanyi barahanuye bati reka gufata igihugu ku nguvu abantu bariko barasemerera abantu bariko barapfa je nibaza ugasuzuguro ko kuba kiyongeye ku bundi busuzuguro bwinshi ubutegetsi bw'u Burundi bwagiye bwigaragaza berekana ama wavuze ijambo nyakubahwa umuhisi rwa Gasore yavuze ati babirigi mwatubaye hafi kandi asaba n'abarundi ko batobajya n'ugwara umubirigi n'umwe ari mu Burundi kandi ibyo bari bakoze nimba byari byiza byari bigusumba ibiri kwekorwa n'umubirigi uno munsi umuntu yokwibaza igituma ababirigi badufashije cyane do 2015 ku ntwaro ya CNDD FDD mugabo kuri 2015 bamwe bavuga ko ikiringo kitemejwe n'amategeko ariho ababirigi batanguye kujya balabroka ifashanyo zimwe zimwe mbega nkuru nziza ko tuzi azi ubwenge n'abakorana bazi ubwenge bize amashuri menshi kubera iki batibaza icyo kibazo igituma ababirigi babafashije cyane muga ubu hari ibintu bari kubara ko bitajyanye n'amategeko ariho bagarese izo mfashanyo ama
vuga wanzura Edi vuga wanzura
nagoma nanzuriye mbere ku cumwe yenya ku bamenyesha makuru Thomas wavuze wavuze ati mbe abanyafrika muzokura ryari ko nyakuba kwa Gasore ari je yavuze ati mudukuze hama dukure hama twimenye yakwishi mbega intwaro zagezira ba mu Burundi ko muzi ivyo zagezira yakora mbega uhera muri 2015 ko tuzi abantu bose bari kwaronderera inyungu abanyagihugu bagiye baricwa twari kukura gute ko muzi nabo ataba twari byishikane ariko atabo badushikanye akaba ari bo nyine bariko bari mbeko abantu baheze mu Burundi umva ibintu byo bandanye bigenda gute ko batwikuje gute kandi abo bantu bari kudukuzera bariko baratwica
Edi urakoze cyane reka Foster agire icyo
ndagushimire cyane.
Yego. Reka Foster, ndumva aba bantu bose batatu batanze ibitekerezo gusa akenshi na kenshi ahanini ni ibitekerezo byabo. None Foster, nagira ngo nkwisabire uvuge wanzura utanga umwanzuro kubumva ijwi rya Amerika.
Hari uwavuze nayigeze kugaruka ku yuko ngo Perezida Nkurunziza yishikiyeyo, icyo byofasha kinini cyane. Urabona nk'ejo bundi hari amatangazo yasohotse ku mugabane wa Buraya, ugasanga rikashikirizwa jeng n'abatu yashikirije, kuko burya umugambwe na leta biratandukanye. Baravuga ngo umugambwe na leta ukomoka ko bikubishikiza n'abarongo, burya bavuga bati turakeneye umukuru w'igihugu, rero yitwa ko ari umukuru w'igihugu, twumve iryagona kumbure bibabwira ati bakavuga ati y'amajambo twumvise atari ari pe ya mikare n'ibiki, ibyo byose ahishikiye byoshobora gukura icuka kimwe kimwe ku nyungu z'abanyagihugu. Icya kabiri si ukuvuga yuko ngo agiye mu Bubiligi aza amubwira ngo tangura ibiganiro, ngo tangura ngo ugire gute, oya ngo ganirire hanyine mu Bubiligi. Ni ukuvugana intumbero Burundi ingene bushobora gusubira ku murongo, ibyo biganiro benshi bakabona ati ibyo byo busubiza ko kuko habaye induru, ibiganiro ibyo bica bituma ingimbi igenda abantu bakicara bagatora inyishu. Ikindi cya gatatu ngo ingaruka ubunyene mu biganiro twame turagira ubuhonyene mu Burundi, umwana umwe kuri babiri mu Burundi ntagikura bikwiye, 60% ntibafungura inzara irabije, none abo bana 60%, wowe na wicaye ikiriri, wewe wicaye uri kuranywa ahenekene, wowe uca bibagira ko hari abana 60%, kandi kugira ave muri iyo nzara izo mfashanyo zari zikenewe. Umwe wese aca yibaza ikibazo
no kugira ngo bamushandage.
Yego, izo ni ibintu 60% ntibikwizana. Uburundi ufite $10 nini ku isi ya mbere, ibihugu bya mbere bishonje. None niba bishonje ni nka 60% wumva ku ijana, 70% abarundi bashonje. None baba wicaye ukumva uragotomeye neza ene cyangwa wumva ngo byaheze, ibuka rero bene wanyu, ibuka igihugu, uvyibuka bene kibayeho, hanyuma ibyo uri kurasabwa mwicare mu biganire, kuko si Burundi bwonyine imaze gushikira n'abandi byarabashikiye. Hanyuma ikindi naco nagira mvuge ni ivyo rero by'uko kujya rikaba bivuga ati byaravuga nyine bijya byabagwa gaseringe n'iyi gushikiriza, nibyo nsubiye kuvuga nti igihugu cyose kikirimo instabilite politique n'igikura. None santrafike ntoro ni ibinyene biho bica bigenda. None Somalia, Somalia ntoro ni ibinyene byagenze. No, ni ibintu bigaragara urumva nuko bimeze. Igihe igihe induru mwa mutarakura nyine baraza bakabigira. Kuko bo ni ibintu bya drama humanitaire, agaciro k'umuntu bagaha agaciro ku isi. Ubu rero ntibacebera yuko intwaro canke ahantu abantu batikira ari kirenga canke bakaguma mu bukene gutyo kubera kutumvikana kw'abanyepolitike gusa, kandi abanyagihugu nk'imiliyoni nk'abarundi babayeho batabishyiriho na politike. Mu miliyoni 10 z'abarundi nayo maposte wumva ya politike usanga ari adashika n'amajana abiri, wumva imiliyoni 900,000 z'abarundi ziriko zirabaho kuntu gutaya misi yose, zikeneye ako kantu ko zikeneye ivyo bitaro, zikeneye iyo miti, zikeneye iryo kaburimbi, zikeneye izo nzu, izo zose zipolitiki zibeshejeho. Abo rero abanyepolitiki babona ko iyo bagiye mu biganiro bagiye gutakaza ibibanza byabo ku nyungu z'abanyagihugu ari gusubiza igihugu mu Burundi mu kunzira nziza, ntibashake babite
ariko igihugu kitera imbere,
amategeko bigaruke hama abarundi boroherwe dutere imbere kandi birashoboka. Ndetse no mu kiganiro twagirije no muzi twabishikirije n'ahandi bakaronka akanya ko kubishikiriza kugira abarundi turabe yuko bosikira kagira hama wavuze ati izagasuzuguro n'ibiki, jewe ndibaza ko kenshi barashobora je hari gihe rimwe ndabibonamo kuri kiritiri y'abantu mafata inyungu usanga hari ibyo batazi, je ndabishyira mu rimwe ugasanga ahubwo bukwiye forma d'avantage. Ekera twahora tu turiko turavuga n'abanyepolitiki bamwe bamwe ugasanga ni ya cordo cotonu ugasanga ntizwi
kandi bakora mu bisata biyishinzwe
bayimenye jo bundi ivuzwe sindi byari ko biravugwa kwifurwa nyimba ari rya Pierre Cavelli mbere makinzi nande ariho bayumva mu mbere cyo cha ngo ico cyo cyo gigo cyo cotonu cyo ni giki, urumva nk'ivyo ni ngoranye
kandi ari mu ntwaro
usanga ibyo bintu nubizi. Ngende gikubwiye ugasanga ntibabizi ibyo bya cordo cotonu, ntabyo bari bazi ko bibaho, ugasanga nuko rero ugasanga umushinga amateka yarazi ko bibaho,
asanga umuntu kana katujije byadutse gute mugaba tazi ko ivyo bigenga
none se ayo masezerano se ayo masezerano ntaba ratifié ratifié no kuvuga inteko ishinga amategeko nayira yatorika yashira mu mategeko y'igihugu
urumva nayo yabaye ratifié mu 2002 uturaba abatwara ico gihe nini n'amashinga amateka z'ico gihe nga urumva ubabona ko ari igihugu kandi urumva namase uko gushika ubururi ntibyigeze
none abashinga amateka batowe ubu ngubu abashinga amateka batowe ubu ngubu ntibakurikirane ngo bamenye amasezerano ababanjirije bemeje
jewe nakubwiye nti ndazona abazumwe iyo kotoni kivugwa akumva akayumva nk'ikintu cy'ambere kandi naya martike yose ari muri kotonu ndazi ko ari benshi batayazi
nuko nguko none rero akanyuma nko mu masogonda 30 gusa abanyafrika bazakura ryari kugira ngo bigenge
akan abanyafrika biciwe n'intuze ihaba kubise bice n'ingendo za politiki mbi manki cyo bita crise de leadership politique numuraporirwa gusorwa n'umuntu yitwa Ibrahim akunda kugira bya governance yaravuze ati nyimba hari ikintu muri Afrika kibuze ni leadership politique dahere mbere avuga ati Afrika itera imbere ahantu hose hagenda haraba renouvellement ya leadership abatwara bashasha n'ivyimviro bishasha n'ingene politiki kogwa bushasha ukubura ko politiki itagiye guhereza inda utagiye gutungirayo ni politiki yo kwishyura ingorane z'abanyagihugu bakumva kubakunda kwishyura ibibazo byabo kubitahura bakumva gushobora kubakura aho bakura nawe ushobora kubageza
Faustin Ndikumana ndagushimiye cyane rwose nibutse ko uyobora Parsem twaganiraga ku masezerano ya Cotonou ndabashimiye mwese uko mungana ku ijwi rya Amerika.